Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi tubwira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3 FM I Kigali. Kaze magenzi mwese muduteza amatwi muri studio 10 Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi.
Munakibaza tese hakorwa iki cyangwa se murateganya iki muri rivugururwa rya polisi kugira ngo ubutaka bwagenewe guhingwa bube protege.
Uyu ni umwe mu badepite bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite ku ngaruka ibikorwa bya muntu birimo ubwubatsi bigira ku butaka bwo guhingamo.
Nkuko muzanabibona ngira ngo mu itegeko twanabagejejeho ya property tax twashyizeho na incentive ishyiraho na punishment ku bantu bakoresha ubutaka bunini.
Naho uyu ni minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u Rwanda Claver Gatete asubiza bimwe mu bibazo by'inteko ishinga amategeko. Rero umutwe w'abadepite yasuzumaga ingamba nshya z'ubuhinzi ni mu mwanya uza mu makuru yo mu biyaga bigari. Hanyuma mu makuru yo hirya no hino ku isi, ese igisirikare cya Zimbabwe cyaba kirimo gishaka guhirika Perezida Mugabe muri aka kanya.
Rick Tillerson, umushikiranganji yashyizwe imigenderanire n'amahanga muri Amerika, yiteguriye kwakira abashikiranganji bajejwe imigenderanire n'amahanga ba Afrika bagira kuri 37 muri nondwi. Umusirikare yarashwe ariko ahungira muri Korea y'Epfo akaba yazava muri Korea ya Ruguru. Ayo n'ayandi makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye mwese mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru rero tuyahere muri Zimbabwe, ibintu binurujijo muri aka kanya. Ibigo ntaramakuru AFP yo mu Faransa na Associated Press yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biremeza yuko ibimodoka binini by'intambara bita char mu Gifaransa cyangwa tank mu Cyongereza byavuye mu kigo cya gisirikare kimwe cyegereye umurwa mukuru Harare, none ubu ngubu birimo birerekeza mu murwa mukuru. Ibi bimodoka yari biri kumwe n'izindi modoka z'ingabo zitwaye abasirikare, kandi ngo abandi basirikare nabo bari ku butaka n'amaguru bambaye imyenda y'intambara baragenzura imihanda itandukanye yinjira mu mujyi wa Zimbabwe, mu murwa mukuru wa Zimbabwe Harare, rero bagasaka imodokari zose. Ibi bibaye mu gihe umugaba w'ingabo za Zimbabwe General Constantino Chiwenga ejo ku wa mbere ku buryo budasanzwe rwose yihanangirije Perezida Robert Mugabe ko abasirikare bashobora gufata ubutegetsi niba kwirukana abantu mu ishyaka riri ku butegetsi za UPF biramutse bikomeje. Kugeza ubu ingabo za Zimbabwe nizo rwego rwa mbere Mugabe yishingikirizagaho mu butegetsi bwe ariho kuva mu 1980. Mu cyumweru gishize Perezida Mugabe yirukanye Vice Perezida we Emmerson Mnangagwa amurega ngo arimo aragambana kugira ngo amuhirike nyine yifatire ubutegetsi. Mnangagwa w'imyaka 75 y'amavuko nawe yahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo za Zimbabwe asanzwe yumvikana kandi na General Chiwenga. Chiwenga na Mnangagwa bombi bari kumwe na Perezida Robert Mugabe mu gihe cy'intambara yagejeje Zimbabwe ku bwigenge mu 1980.
Tukiri muri Afrika kandi, Rex Tillerson, umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga, yiteguriye kwakira abashikiranganji 37 bo muri Afrika bajejwe imigenderanire n'amahanga mu mpera z'indwi I Washington. Bazoba mu nama ya mbere ikomeye hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Iyo nama ikazoba yerekeye imigambi ya Amerika muri Afrika. Iyo nama izoba ku itariki ya 16 na 17, ikaba izorangwa n'inama zerekeye ubudandaji, kugwanya iterabwoba n'ubuyobozi bwiza. Abandi bategetsi ba Afrika bakomakomeye bazokwitaba iyo nama n'umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat n'abandi bategetsi b'iryo shyirahamwe. Donald Yamamoto icegera cy'umushikiranganji wa Amerika jejwe migendranire n'amahanga mu biro vyerekeye Afrika yabwijwe ijya Amerika yuko izo nama zigamije gufasha gutegura imigambi iterekeye gufasha vyonyene ariko ijanye n'imigambi yungukira impande zose.
Radio ya Amerika mu kirundi kinyarwanda dukomeje kubageza amakuru twabateguriye. Uyu munsi komite y'ububanyi n'amahanga ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakora inama ku bubasha bwa perezida w'igihugu bwo gukoresha intwaro za kirimbuzi ku kindi gihugu cy'amahanga. N'ubwa mbere mu myaka irenga 40 inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igize bene izi mpaka. Uko biteganijwe kugeza ubu mbere yuko perezida atanga itegeko ryo gukoresha intwaro kirimbuzi abanza kugisha inama abakuru b'igisirikari n'abayobozi b'abasivili ariko niwe wenyine ku munota wa nyuma wifatira icyemezo. Komite y'ububanyi n'amahanga ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iteranye kuri iki kibazo mu gihe perezida Donald Trump n'umukuru w'ikirenga n'umuyobozi w'ikirenga wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un badasiba gutukana no guterana amagambo ku buryo byongereye impungenge z'uko hashobora kuba intambara y'intwaro kirimbuzi hagati y'ibihugu byombi. Bamwe mu ntumwa za rubanda bo mu ishyaka ry'abademokrate Depite Ted Lieu na senateri Ed Markey batanze umushinga w'itegeko ryo kwambura umukuru w'igihugu ububasha bwo gukoresha intwaro kirimbuzi mu gihe atabuherewe ku buryo busobanutse neza n'inteko ishinga amategeko.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya. Umusirikare wa Korea ya Ruguru yaraye arashwe na bagenzi biwe aho yariko agerageza guhungira muri Korea y'Epfo. Mu itangazo ryasohowe n'urunani rw'abasirikare bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace kagabura Korea ya Ruguru ni y'Epfo, bavuga ko eje ku munsi wa mbere uwo musirikare yacishije umuduga mu gace gacungerewe cyane n'abasirikare b'ibyo bihugu vyempi. Yagwishije uwo muduga mu kinogo kiri hafi yaho ahava awuvamwo ahunga n'amaguru. Bagenzi biwe baciye bamurasa insoro zitari nke zishika kuri 40 izishika kuri 6 ziramufata. Uwo musirikare yarashoboye kujabuka harashika mu gace bita DMZ gacungerewe n'abasirikare ba Amerika yinyegeza inyuma y'inyubakwa yaho. Yahakuwe n'abasirikare ba Korea y'Epfo atwagwa na kajugujugu kuvugwa ku bitaro bya kaminuza yi Aju mu karere ka Ka. Lee Ga-jong umuganga ariko aravura uwo musirikare amenyesha ko arembye cyane kandi ko amagara yiwe abangamiwe. Ribaye rya mbere ako karere ka DMZ karasiwemo n'abasirikare kuva mu mwaka w'1984 igihe izo mpande zempi zarasana inyuma yaho umuntu yari afise ubwenegihugu bwa Union Soviétique. Ico gihe yagerageje kujabuka ako karere nawe nyene ahungira muri Korea y'Epfo. Andi naho perezida wa Irani Hassan Rouhani yatangaje kuri uno munsi wa kabiri ko bagiye gusubiramwo byihuta inyubakwa zasenyaguwe na nyamugigima ikomeye yabaye ku munsi wa Mungu. Yabivuze mu gihe igihugu cyose cyariko kigandarira abahitanywe n'iyo nyamugigima. Rouhani yari mu rugendo i Karmansa mu karere ka kari ku mupaka w'icyo gihugu na Iraq. Ako karere karasenyaguwe bikomeye n'iyo nyamugigima iri ku rugero rwa indwi n'ibice bitatu. Ikinyamakuru cya Leta ya Iran gitangaza ko abantu bashika ku 530 bahitanywe n'iyo nyamugigima abandi 700 barahakomerekera. Mu mwaka w'2023 iyindi nyamugigima yabaye ahitwa Bam mu bumanuko bw'icyo gihugu yahitanye abantu 2026. Mu mwaka w'2012 naho iyindi nyamugigima yabaye Azerbaijan yishe abantu barenga 300.
Agahinda, umubabaro, amarira nibyo byagaragaraga mu maso y'abakinnyi n'abafana b'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'Ubutaliyani nyuma yo kunanirwa kubona tike yo kuzajya gukina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi mu mwaka utaha mu Burusiya. Ni ku nshuro ya mbere Ubutaliyani bubuze mu gikombe cy'isi kuva mu mwaka w'1958 Ubutaliyani bwakuwemo na Sweden. Ubutaliyani bwiyongereye rero ku bindi bihugu by'ibihangange nabyo bitazajya mu gikombe cy'isi: Ubuholandi, Chili, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ghana na Cameroon.
Mu Mubandanye kumviza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi tubibutse ko mutwumvira kuri 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose 88 n'ibice 3 FM.
Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite iravuga ko ibikorwa by'ubwubatsi bigenda birushaho kumara ubutaka bwo guhinga. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yaduteguriye inkuru.
Kuri iyi nshuro abategetsi mu nzego zitandukanye baragaragaza ko ari ngombwa gufata ingamba zihamye kuri politiki igamije kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. Barahuriza ko kuba ubuhinzi n'ubworozi bikorerwa mu Rwanda bigomba kuva ku rwego gakondo bigashingira ku ikoranabuhanga riteye imbere. Ni gahunda ubutegetsi bwihaye mu myaka 6 iri imbere. Baravuga ko ari ubuhinzi n'ubworozi bugomba gushingira ku bushakashatsi no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu rugamba rwo kongera umusaruro ku buso bukoreshwa no kurwanya ubukene n'inzara. Izo kimwe n'izindi ni ingamba zasobanuwe na ministre ubuhinzi n'ubworozi Madame Gerardine Mukeshimana na mugenzi w'imari n'igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete mu nama nyunguranabitekerezo yabahuje n'abadepite ndetse n'abahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu Rwanda. Muri iyi nama nyunguranabitekerezo ku kigomba gukorwa mu kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi, abadepite benshi bakunze kugaruka ku kibazo cy'ubutaka mu Rwanda bugenda burushaho kubiyanga umunsi ku wundi aho kwiyongera kubera ibikorwa bya muntu. Basaba ko ubutegetsi bwagira icyo bukora.
Ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ibindi byose tubikorera ku butaka, ariko iyo urebye sinzi niba ubutaka dukoreraho iyo mirimo y'ubuhinzi buzwi, kuko ubona hari ibikorwa bigenda bisatira bwa butaka twari dusanzwe duhingamo. Hari inyubako usanga bwa butaka twabonagaho umusaruro munini burimo gusatirwa n'amazu ndetse n'ibindi bikorwa bya muntu. Umuntu akibaza tese hakorwa iki cyangwa se murateganya iki muri rivugururwa rya polisi kugira ngo ubutaka bwagenewe guhingwa bube protege.
Imyubakire nayo iri mu kintu kigenda gifata umwanya munini, ubutaka bwinshi cyane kandi ubutaka bwacu ni buke cyane.
Kuri izi mpungenge z'intumwa za rubanda, ministre w'imari n'igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete yavuze ko ubutegetsi bwatangije gahunda ihamye yo kugenzura n'ubushishozi imyubakire kandi ko bizatanga umusaruro.
Nk'uko muzanabibona ngira ngo mu itegeko twanabagejejeho ya property tax twashyizeho na incentive, bishyiraho na punishment ku bantu bakoresha ubutaka bunini. Nk'uko twese twubaka gahunda iyo bakoreshaga ubutaka bunini wasangaga benshi nta n'ikintu kinini cyane bishyura, ariko ubu noneho twabishyize no mu itegeko nimwe muzabitora kugira ngo noneho umuntu gufata ubutaka bwo kubakaho bunini uko bukoresha nanone biraguhenda.
Ubuhinzi bushingiye kuri gahunda yo kuhira imyaka aho guhanga amaso ikirere n'imwe muzifatwa nka nkingi za mwamba muri iyi politiki y'ubuhinzi n'ubworozi biteye imbere mu myaka 6 iri imbere. Ni gahunda bamwe mu badepite basanga ikiguzi cyayo nabwo kitakigondera buri wese, ariko bagatanga inama ku butegetsi bwabanza gushishikariza rubanda gufata amazi y'imvura. Bavuga ko n'ubusanzwe apfa ubusa bagombye kuyakoresha mu buhinzi n'ubworozi.
Amazi turayatinya aho kugira ngo tuyegere tuyafate. Kuyatinya rero nite ntabwo iyo kiture kumva yuko amazi ashobora gukoreshwa no kuyafata muri atitude yacu nayo turayigaragaza. Kumva rero iyo irigasiyo kugira ngo tuyivuge ni energi niduhingisha tuvuga ngo tugiye kuzamura amazi dukoresheje elektrisite ntabwo tuzaba competitive ku masoko.
Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Madame Mukeshimana asobanura ko iyi gahunda yo gufata amazi y'imvura nayo yateganijwe.
Ubundi iriya gahunda yo kuhira ku buso butoya n'iriya myobo yo gufata amazi bakayashyira mu mashitingi nk'uko mwabigarutseho akagenda yuhira imyaka ku misozi, iyo gahunda irimo twayifatanyaga na Minirena kugira ngo igende ikura. Iriya gahunda yo kuhira ku buso bukeya butoyo ifite na hunganire nini kuko yunganira kugeza kuri 50%. Kizashyirwamo imbaraga muri iyi strategic plan ni ukugira ngo bigere ku bantu benshi cyane, abantu bagende bayimenyera bayimenye bayikoreshe, nicyo kinini kizongererwamo.
Imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare igaragaza ko 2012 2016 abakene mu Rwanda bari kuri 39.1%. Abategetsi barasobanura ko mu 2024 kuri iyi politiki y'ubuhinzi n'ubworozi buteye imbere abakene bazagabanuka kugera kuri 21.8%, bakifuza ko bagera kuri 15% igihe ibintu byagenda neza. Irivugurura ry'ubuhinzi n'ubworozi rigamije kurwanya ubukene, kongera umusaruro no kwihaza mu biribwa. Ubutegetsi buravuga ko mu myaka 17 ishize bwashyize ingufu zidasanzwe muri gahunda yo kuhira imyaka kuri hegitari 48,500, kandi intumbero ni uko mu myaka 6 byakwikuba kabiri. Kugeza ubu muri hegitari 1,300,000 z'ubutaka buhingwa, Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko yarwanyije isuri ku buso bwa hegitari 900,000. Imibare itera bamwe mu badepite kuyishidikanya.
Iyo ufashe n'ubutaka buhingwa butageze kuri 1,500,000, ibirenze 60% kuko iyo umuntu agiye mu rabona za terasi ziriho nibaza iyo mibare kuri nagomba kubibona isohotse hano rwose ugombye guhagarara hano hejuru nkabona imisozi ariko iteye ariko iyo mibare nibyo.
Magingo yayo imibare igaragaza ko Abanyarwanda babarirwa muri 70% batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi, kandi uru rwego rugira uruhare rwa 30% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Ingengo y'imari izagenda muri ibi bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi buteye imbere mu myaka 6 iri imbere irabarirwa muri miliyari 2,270,000,000 z'amafaranga. Intumwa za rubanda zisaba ubutegetsi kwigana ubushishozi bw'imbitsi ya politiki kugira ngo izarusheho gutanga umusaruro. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murakoze cyane Eric Bagira ubusa. Sentare ya Afrika hijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu yashize ahabona umugambi w'ibikorwa byo mu myaka 10 iri imbere mu byaha bashiba bishasha igiye guhana, yiyongereyemo icaha cyo gutubahiriza amabwizwa shingiro mu bihugu bya Afrika. Pierre Cavani yo nkuru araduha ibindi bisobanura kuri inkuru.
Umugambi w'ibikorwa bizorangurwa na Sentare ya Afrika ijeje agateka kazi na muntu mu myaka 10 iri imbere ni burimwe byaha bishasha bizohanwa n'iyo sentare. Iyo sentare yatangaje ko ivyo byaha byari bisanzwe biri mu masezerano hamwe n'amategeko mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu, ariko ko bitari bwaronke aho biburanishirizwa muri Afrika. Bimwe muri ivyo nkuko bivugwa na Maitre Ibrahim Khan, umuhinga yashize ahabona uwo mugambi w'imyaka 10 ni ivyaha bijanye no kutubahiriza amabwirizwa shingiro mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Ivyo ngo bishobora gukogwa n'abakuru b'ibihugu batowe canke abatembagaje ubutegetsi, hakiyongera ko kunyuruza abantu n'ivyabo mu mabahari bakicwa canke bakagigwa imbohe, ico bita piratri mu Gifaransa.
Les changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Atene nko guhindura ubutegetsi bitubahirije ubwirizwa shingiro canke guhindura iryo bwirizwa shingiro nyene habonyanzwe ayandi mategeko mpuzamakungu akingira agateka kazi na muntu. Amasezerano ya Afrika agenye ntwari bereye atekanya ko bihanwa n'amasentare. Ubu rero bashimye ko ibasentare yubahiriza agateka kazi na muntu. Abatembagaza ubutegetsi ejo bashobora kwisanga bariko barakurikiranwa n'iyi sentare. Cyo kime n'ivyaha rero byo kujya biturire ku rwego ruhambaye ibijyanye n'ubusuma, ubwicanyi no kunyuruza abantu bibera mu ibahari hakoreshejwe ubwato, ico bita piratri muri za Somalia, Guinée n'ahandi.
Puisse être jugé par la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.
Namubajije nimba iyo sentare bizoyorohera guhana ivyo vyaha, nawe yishura ko atakidashoboka. Atanga akarorero k'ibindi vyaha bikomeye bimaze guhanwa nk'iyo nyamwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 no muri Sierra Leone.
Ce n'est pas impossible. Pendant très longtemps, on avait pensé que.
Nta na kimwe kidashoboka. Kuva kera abantu bari bazi ko hari ibyaha n'ubwicanyi bikomeye bitazohanwa, ariko siko bikiri. Rabahanyene hafi yacu abantu bakoze ubwicanyi n'abanyabwoko mu Rwanda no muri Sierra Leone. Hari abantu bakomeye bafashwe batabwa muri yombi, ubu bafunzwe kubera uruhara babigizemo. Intumbero ni uko havaho kudahana ibyaha. Hari n'ikintu cyaha kizoburanishwa n'iyi sentare gikomeye cerekeye amashirahamwe akomeye ku isi aza kwiba ubutare n'inzahabu muri Afrika nko muri Congo, canke agakoresha imigwi y'abagwanyi mu ntambara kugira ngo basahure inzahabu. Abatwara aya mashirahamwe bashobora guhanwa. Icyo dushaka ni uko bitakuma mu majambo gusa, ahubwo bijya mu ngiro.
Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit théorie. Il faut que ça soit pratique.
Nawe biruko ishegwa mu ngiro y'ingingo zishobora gufatwa n'iyo sentare ni kibazo gikomeye nk'uko byemezwa n'utwari yo sentare nyafrika umucamanza Sylvain Ohe.
D'inexécution des décisions de justice de la cour.
Ati ingingo za sentare zirafatwa
ariko zikabikwa mu bati bw'amareta y'ibihugu bitandukanye. Ati nyinshi ntizishigwa mu ngiro. Ati kubera ubu bikurikiranwa n'abakuru b'ibihugu, twifuza ko hajaho ubundi buryo bwo gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'izo ngingo nk'icyo twakwita umuguhoraho wigenga.
Iyo
sentare yerekana ko imaze kwakira imanza zirenga 130 mu myaka 10 imaze ikora, 32 muri zo nizo zimaze gucibwa. Ibihugu 8 vyonyene nivyo bimaze gutera umukono ku masezerano yemerera abanyagihugu bazyo hamwe n'amashami yigenga kwitwara muri iyo sentare. Muri ivyo ico mu karere ka Afrika y'ubuseruko ni kimwe, Tanzania ari naho iyo sentare ikorera. Pye Clave ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Noneho tujye mu Burundi. Abajeje intwaro bafatanije n'itorero rya Pentecote mu ntare ya Kirundo batangije ibikorwa byo gutera ibiti ahari inyubako rusange mu rwego rwo gukumira impanuka ziterwa n'imiyaga n'ibihuhusi. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Ku mutumba wa Yaranda muri komine ya Kirundo niho hugururiwe isekeza ryo gutera ibiti mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa kabiri. Ivyo biti vyatewe mu bibanza birimo inyubako rusange nk'ishure shingiro rya Kigozi, ishure ryisumbuye rya komine Kigozi, hamwe n'ishure ryigisha uburimyi rya Kigozi nyene. Nizigimana Reveriano ajeriwe umugambi wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu ishengero rya Pentecote mu Kirundo aratubwira igituma mwene ibyo bibanza ari byo byatowe kwambikwa ibiti.
No mwaka twahisemo gutera ibiti kugira ngo dushobore gukingira inyubako rusange, kuko na cyane cyane izi nyubako rusange ari inyubako zikoraniramo abantu benshi bavuye mu mpinga itandukanye. Rero kenshi ugasanga kubera ari inyubako ziba ari zinini, iyo habaye nk'imiyaga cyangwa ibindi biza birashobora kuzigurura. Ku bw'ibyo rero twahisemo gutera ibiti, kuko igiti gifite akamaro cyane mu gukingira inyubako rusange, ari mu guhagarika imiyaga ije ifite ingufu nyinshi cyangwa no mu gushobora gufata isi kugira ngo ntigume ibomagurika, gutyo inyubako rusange zikaguma zimeze neza. Ibiti duterekanya gutera uyu mwaka ni ibiti bishyika birenga gato 5,000.
Iri ni Bigeru Musase, umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imibano, avuga ko mu gutora ibyo bibanza babikura kuvyigwa bakuye mu bihe bihitiye byaranzwe n'impanuka nyinshi.
Nk'uko mubizi ngaha mu ntara ya Kirundo arakunze kuba ihindagurika ry'ibihe, kandi niyo imvura ibonetse ikagwa nabi, umuyaga mwinshi, bigatuma rero inyubakwa zaba inyubakwa rusange canke inyubakwa z'abenegihugu zihasinzikarira. Muravyibuka yuko mu makomine cyane cyane muri komine Bugabira ku mutumba w'Inyamabuye hagurutse inzu zirenga 150 harimo n'amashure muri komine Busoni, muri komine Bwambarangwe, aho hose amashure yaragurutse. Kumbure bivuye kukuntu izo nyubako zidakingiwe n'abantu bagakomereka, abana bakaja kwa muganga, abanyeshure n'abenegihugu bagakomereka.
Kuri ubwo abagize intwaro ku rwego rwo hasi hari icyo basabwa gukora.
Tubona yuko inyubakwa z'abenegihugu cyangwa inyubako rusange zizokingirwa kandi ntizigere kuguruka. Tuboneho akaryo kandi ko guhimiriza indongozi haba mu bisata bitandukanye na cyane cyane mu gisata cy'indero gushishikara guhimiriza abo barongoye mu ntumbero yo gukingira inyubakwa rusange na cyane cyane amashure, amabiro.
Ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bumenyesha ko bwiteguye bihagije mu kugwiza imibyaro y'ibiti. Rivuze Imana Leonidasi ajejwe gukurikirana ibikorwa muri ubwo buyobozi.
Ko twabonye yuko twebwe imvura ikunda kugenda hakiri kare, twaciye dushima kubitunganya hakiri kare kugira ngo tubitere, turabe ko imvura izogenda bimaze kunaga. Ati rero dutekanya gutera bingana gute, nuko mu ntara yose hariho amapepiniyeri 153 mbere arenga. Ibiti byose dutekanya gutera birababa hafi miliyoni 2.
Abajeje intwaro bavuga ko bafite umwizero mwinshi ko ibiti biriko birategwa bizonaga kubera ko imvura yahora ikunda kubura mu ntara ya Kirundo iriko igwa neza muri bino bihe. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Harakoze cyane mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze. Ahandi naho ubuyobozi bukuru bw'ishyirahamwe Tanganyika Mining Burundi rigiye kwimba ubutare muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoki, barahumuriza aba bahagiye kubera icyo gikorwa ko bazoronswa umuzibukiro atanumwe avuyemo. Ni nk'uyu mumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
kumutumba gahoma wakumine mabayi niyo agiye gucukurwa ubutare butandukanye ishirahamwe ry'abarusi ya Tanganyika Mining Burundi niryo ryahawe isoko na leta y'Burundi. Abanyamabayi bahora bacukura ubwo butare bavuga ko kubona aho bahora bakorera hahawe iryo shirahamwe ari kubashira umukanda munda
ko mudusanze ngaha turi kwiririgaro kutubona kunyene ubu ntakazi tugira turaho kunyene twatumenye akazi ko gucukura inzahabu nyene kuko nivyo byari byararetse bapfa urumva nawe acukura ari uwo mwuga ukora
abagabo bacu twahora tujya ruko bavuye mu ruzi bakanyangaza tukaronka ikiro kifu tukaronka icyo turarira n'icyo twiririga ariko ubu kuva bahagarika inoro twirigwa inzara tukarara inzara
ariko mustandari wa komine mabayi suka bibona pasikari basaburguzuye avuga ko igihugu na komine arongoye bizohungukira byinshi niyo ibikorwa byatangura
twabyakiriye neza kuko biri mu bintu bigira bifashe igihugu bifashe na komine yacu mabayi komine nkuko twabibonye mu masezerano yashyiramo Tanganyika Mining Burundi yagiranye na leta y'Burundi turabonye ko komine izogira akarusho kanini ko bariyemeje kuzofasha cyane mu kuva iterambere mu iterambere rya komine hari n'indi taxe komine izoshobora kuronka
kiretse amakori n'amatagisi azokwinjira mu kigega cya leta. Ubuyobozi bukuru bwa Tanganyika Mining Burundi buvuga ko hari ibikorwa by'iterambere iryo shyirahamwe rizorangurira muri ako karere. Ndaboroheye Tony Dorfin ni cyababa cy'umuyobozi mukuru wa Tanganyika Mining Burundi.
Ibindi bikorwa tuzokora twemeranije hamwe na leta twaremeranije kubaka ishuri by'imyuga rijejwe bintu byo kwimba ubutare byisumbuye ibyo twaragiyemeye kandi mu minsi iza tugiye gutangura kubikora kuri abo twarishyira. Ni uko tuzotanga muri komine ya Mabayi ibihumbi 50 z'amadolari buri mwaka tukabikoresha mu bikorwa bya bindi nabyo tuzokubaka amabarabara tuzokubaka ibitaro.
Icyo gikorwa cyo kwimba ubutare ku mutumba Gahoma kizotuma imiryango 500 yo kuri uwo mutumba yimuka. Icisaba ni umuzibukiro ukwiye uzotuma iyo miryango yoroherwa kwimukira ahandi. Kuri icyo hiyongera ko kuronswa akazi
twifuza ko boduha umuzibukiro ufatika kugira ngo tuvaha tujya ahandi dushobore kuronka aho tuba dufise n'ibidukwiye. Icyo dusaba leta dusaba ko neza neza yongika abantu bashobora kurebera abantu bakabaharurira neza babahaye umuzibukiro ukwiye kugira ngo umwene gihugu abise aha abantu bashobora kwimba izo nzahabu
abakwa twamatukumirirwa tukasigwa inyuma ariko icyo twosaba mu gutanga ubuzi kugira ntacu abakwa ntibakwiba.
Icegera cy'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe ry'abarusiya ari ubwa mbere ricukura ubutare ku butaka bw'u Burundi arahumuriza iyo miryango
bazokugwa mu maso yabo. Novuga yuko batogira ubwoba hari ibihuha bivuga yuko ngo tuzobacana mu rukoko ahantu mu bugaragwa oya no kuri sivyo kuko turiga neza na komisiyo na musitanteri ingene twobigira neza umuntu tukamuronderera muri iriya micungarara nyene ahantu ashobora kuba ahantu ashobora kurima bivanye n'imibereho bivanye n'ingene yari asanzwe abayeho kugira itumujane ko
ishyirahamwe Tanganyika Mining Burundi ribaye irya kabiri muri uno mwaka wa 2017 ryemerewe na leta y'Burundi gucukura ubutare. Rije rikurikira Rainbow Mining Burundi ry'Abongereza naryo ririko ricukura ubutare ku mutumba Gakara muri komine Mutambu y'intara ya Bujumbura. Ariko nta numwe arekuriwe gukubita ijisho amasezerano yo gucukura ubwo butare nk'uko biheruka gushikirizwa n'ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Leonidas Sindayigaya yashikirije kwigenekereza rya 27 ukwezi kwa 10 uno mwaka mu kiganiro caremeshejwe n'abavugizi b'inzego za leta kw'amasezerano nk'ayo atarayo kwereka uwo ari we wese.
Amasezerano yarabaye haba ngahe iwacu haba ku isi. Amasezerano rero nayo nibere kuri kwaja mu ibarabara azogena muri kingingo mateka atangwe ajanye n'itunganywa ry'ubutare. Iyo ngingo yerekana neza yuko amasezerano bene ataja mu ibarabara.
Ku mutumba Gakara wa komine Mutambu w'intara ya Bujumbura hariko himbwa ubutare bwitwa terrare mu Gifaransa. Ku mutumba Gahoma nawo wa komine Mabayi mu ntara Cibitoke hariko himbwa inzahabu umujumbu n'ifeza nk'uko byashikirijwe mu majambo yo gutanguza ibikorwa bizomara imyaka 25. Mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze inshuti zacu muteze amatwi ijwi rya Amerika. Twabibutsa gusa yuko muri Zimbabwe ari urujijo ubungubu abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare n'ibimodokari bya gisirikare bimwe birwana byita tank bari mu mihanda bazengurutse Harare umurwa mukuru kandi bikurikiye Gasopo umugabo w'ingabo yari yahaye president ejo avuga ko bashobora gufata ubutegetsi turabashimiye cyane ryo kuri mikoro mwari kumwe
naho ya nitanga ishaka
na Thomas Kamirindi kandi dushimiye Fatuma Kalala Alimasi na ingenieur bafatanije ku buhanga bw'ibyuma murakarama.